mukiganiro n'abamenyesha makuru ibujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi umushiranganje w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutabukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushiranganje rugendera ko buca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akare ka Afrika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015
harakiriwe abarundi bangana 13,000 amajana 847 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania. Abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda. Abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya. 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda. Abagera ku 11 batashe bava mu gihugu cya Sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze.
Naho biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye Ijwi ry'Amerika ko batararonka ibya nkenerwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi. Aba n'abashikiye ingozi mu Kirundo, mu Rugigi n'i Makamba bavuye mu Rwanda, mu Buganda no muri Tanzania.
Twebwe no kuri tubasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Inzu naturazi ko zabomaguritse, amashitingi nabo baduhaye twavuze ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi, urubura, ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha.
Kera amaze amezi ane n'iminsi 10 mu kibano no kuri ntamubarane ahubwo ingorane tukibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburara.
Njyewe mpereye nk'aho ndashikiye sazi ndara ku muntu w'umubanyi twari dusanzwe tubana kare, ntacyo twikora ko ntacyo buca ruguru, bose ni nk'abahunguke, nta kintu wabaza umubanyi, nta kintu wakopesha umubanyi, bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa.
Ubwo bushikiranganje bujeje no kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukirwe ko uwo mushikiranganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano. Yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze. Ndetse Gervendera ko buca yongera ko kw'abantu 2,000 bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi.
Harafashwe imboho 6 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, imboho imwe ikera ibisasu bya roketi, ibisasu ntezwantoki 2,300, amasasu 2,256, amabomba 5 yo mu bwoko bwa morukiye ya 60. Arahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana 2,107. Arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi. Arasambugwa imigwi 33 y'inkozi z'ibibi.
Icyo bikoze ashe niko yagize atwari ishyirahamwe ry'igiteka rihana agateka akazi na muntu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abenshi mu bafashwe bazize urwikekwe. Ry'igiteka rikunze gushyira ahabona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo.
Edesha abahagarikwa ni ba bandi bikekwa kuba bari mu myiyerekano y'2015 cyane cyane mu Rwanda rwacu, aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari, na cyane cyane abantu bo mu ngambi badashyigikiye nuvuga cyane cyane usanga ari FNL, MSD ndetse n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari.
Rigiteka ryibaza iyo bafungiwe.
Muri Rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kuri icyo gipigo yatanze na bujya kirengeye kure iyo bafungwa bahari. Tukiyumvira tuti none abo bantu 2,200 bafungiwe hehe? Barafashwe bafungirwa? Icyo rero kitagi tuna Rigiteka yumvira yuko bwa busho butakenewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi. Kuko mu biharo dufise ni uko mu kwezi hari hafunze abantu 111,443.
Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade byabaye mu kwezi kw'indwi. Kiri kuri Radio Nkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.